fresheri nugira nufate kugahera kumahera wabone chabia bafuka ngura nuka ahugia nituvire mukibanza ugiye kuresha ujutu dobo 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 yeah. Kuberu ubukene bwawe maguhaya mazina jisyokorore mbogi sanu mavu kura sanu mavu wachana karongo oya nigeze cho hawa akikuhe batangare 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 imana nize cho hawa niyaguhe batangare mifuko yawe niyo suri noti wazisana niwafataka noti mazo kutamutama the big man manager wewe ngura tesa wewe niwafata kanoti mazo kutamutama the big man manager wewe ngura tesa wewe kurumuntu nana hamwe heza itogeza umuntu aho yawe kora ucikine gena numwe bitobera kuma ku kazi ukora usenga ugaya kazi ni ngo bihera yo bihera ukikwaza ngo nakoze kuva kera bona genzi bihugu bitandukanye bona chona rose numva no bivamo naho nyene aho tigitira aho wewe fatira aho jirushike naho nyene aho kamatia aho iho bipira aho ugirushike aho nita to hawa na dize joa akikuhe batangare kuwa bazotangare batangare 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 imana nize jo hawa na dize joa yakuwa bazotangare kuwa bazotangare mifuko yawe niyo suri noti wazisana mazo kutamutama the big man manager wewe ngura tesa wewe niwafata kanoti mazo kutamutama the big man manager wewe ngura tesa wewe akanota kanoti ugafise akanota kanoti kuyisi nacha akanota kanoti ni wonguti I cannot, 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 I cannot